Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Radio Nzamba agateka kawe kaze makuru twabateguriye kandi tugira tubashikirize na makuru yo kuri uyu wa mbere genzi ya 19 aroho mu mwaka wa 2018 amakuru mushobora no gukurikirana kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org ingingo nkuru nkuru zigiza no makuru. Dar es Salaam mugihugu cha Tanzania hiriwe harabera inama hagati y'abagize ibiro by'umufasha w'umuhuza Benjamin Mkapa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, ikaba ari inama itegura y'abakuru b'ibihugu by'aka karere turimwo izoba kwa 23 Ruhuma uno mwaka. Abantu bataramenyekana igitigiri bafashwe uno munsi muri zone ya Musaga, abapolisi babafashe bakaba bagiriza grenade yatewe ejo kirindiro cy'abapolisi ngaho nyene muri iyo zone ya Musaga. Aroyizi Habimana numuhuza bikorwa wishira hamwe Frontline Defenders yarekuwe inyuma y'iminsi ibiri yarafungiwe mu iperereza ry'u Burundi. Jim Roiland mwe mwarongo ye yoshira hamwe arashima ile kugwa juo mukozi wabo ariko akanasaba yuko bomenyeshwa icho yari yafatiwe. Mubuhinga bw'ivyuma turi kumwe na Jospendo w'Imana mu mwanya idonido yano makuru.
Ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 638 4 243 244.
Turasubiye kubaramutsa batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi basubiye guhura ubugira kabiri mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa. Abanyepolitike baje bava mu Burundi n'abaje bava hanze y'igihugu bari mu nama irongowe n'umwunganizi w'umuhuza Benjamin Mkapa. Amakuru dukura i Dar es Salaam avuga ko ari abonyene basavye ubutegetsi ari abonyene bagwaza bagwanya ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bisabiye guhura mu ntumbero yo kubaza ibitekanijwe kugira ngo biganire bibandanye. Iyo nama ikaba ibaye nyuma yaho ibiganiro byabaye ku nshuro igira kane. Ibyo bikaba byabereye Arusha mu kwezi kw'12 umwaka urangiye ataco byavuyemwo. Ikindi nuko iyo nama ibaye imbere y'inama izohuza akuru bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko hazo bari ku itariki ya 23 Ruhuma i Kampala muri Uganda. Bakaba bazokwihweza uko mu Burundi byifashe na cane cane ari ibiganiro bihuza Abarundi bigeze. Abantu bataramenyekana igitigiri bahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri zone Musaga ni mu isakwa ryabaye muri quartier Kinanira ya mbere inyuma y'igitero cha grenade yabaye ejo mu ijoro kirindiro c'igipolisi. Inkuru ziva mu gipolisi zemeza yuko atacononekaye muri ico gitero, ariko inkuru zegereye abo aho cabereye zivuga yuko hoba hari abapolisi bakomeretse eka ndetse n'abitavye Imana. Umwe mu baba ku Musaga yavuganye na Radio Nzamba asaba yuko hoba itohoza muri ivyo byaraye bibaye kugira ngo abantu bafashwe uno munsi ntibagwe mu mporero. Twumvirize uwo munyamusaga yegereye habereye ico gitero.
Natatu zivura nimekanike yo mbagenadi tulice tunageze kubanza yo dusanga bakoye te muri polisi ndani aho ita kuri otrak yayo polisi yo gihe gipolisi hari muri ico gihe rero haravunze n'amasasi makeyi ica birahera ngaho tugageze gutora twumvise ko hari abantu bafashwe nsamenye amazina hano batwari kurumva iyo bamaze kuza dusanga niho abantu bagenda bajanye ejo gituma naje kuhashikane kubera kubw'umutekano wanjye kuko umuntu wese mu jene yarengana yakafatwa bakamufatira mu bandi akamushyira hamwe amakito dusaba nuko umuntu wese batamurenganye mugira amatohoza muga ntagirubwa mu mporero abona tukihagiriza bakamurekura wowe bafata wese mugako amatohoza yera bakamurekura.
Amakuru twahavuye turonka tumenyesha yuko no muri quartier ya 6 yo muri zone ya Ngagara mu gisagara cha Bujumbura bazindutse barasaka abantu hakaba mbere n'abahagaritswe aho mu gitondo bariko barahasaka. Aloyizi Habimana numuhuza bikorwa w'ishyirahamwe rikingira abaharanira agati y'akazi na muntu mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Frontline Human Rights Defenders mu rurimi rw'icyongereza yaramaze iminsi ibiri afungiwe mu biro by'iperereza mu Burundi arekwe rero ku mutaga uno munsi Aloyizi Habimana afise ubwenegihugu bw'u Rwanda akaba yari yagaritswe ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari muri zone ya Gatumba mu ntara ya Bujumbura akaba yafatiwe rero ku mupaka uha ibyo bihugu bihana uko ari bibiri muhuza bikogwa mushyirahamwe Frontline Human Rights Defenders ku isi arashima ko umukozi wabo yarekuwe ariko akamenyesha yuko naho yarekuwe batamenyeshejwe imvo zatumye afungwa dutega amatwi umuhuza bikogwa mu iryo shyirahamwe ku isi yose akaba Jim Longgren
pas au courant tout à fait de ce qui s'est passé parce que on n'a pas pu parler avec Aloïs ni avec son avocat.
Ntuzi neza icyatumye afatwa. Ntugeze tuvugana Aloïs canke umushingwa manza wiwe. Icyo tuzi ni uko gusa yahagaritswe ajanwa mu gasho amasami 48.
None yafatiwe iki?
Ibyo ntabyo tuzi kuko nawe twavuganye Aloïs canke mu bo dukorana ku kibuga iki twajishinga nuko arekugwa tukamenya ko asohoka igihugu kuko aracyari mu gihugu
mwoba mwaravuganye n'abategetsi bo mu Burundi kugira arekugwa
oya ntavyo twakoze ntacho yagirijwe nta na kimwe tuzi kuko iki turajishinga nuko abandanya kazi kiwe ko guharanira kugwanira gatera kazi na muntu
yaramenyereye gukorera mu gihugu cy'u Burundi
oya yaragiye mu butumwa bw'akazi kamisi yose muri Kongo kuraba uko ibintu byifashe
Aloïs Habimana n'umunyarwanda yoba yazize yuko yoba yahagaritswe kubera yoba ari umunyarwanda byo bifitanye isano
n'ukuri ntacyo twoshobora kubivuga ko nta na kimwe twabwiwe n'abategetsi twoshobora kuvuga ko ikintu na kimwe icyatumye afatwa afunzwe ntibigeze badutelefona twe igihambaye nuko asohoka igihugu
Jimmy Roigan muhabuza bikorwa mwishyirahamwe Frontline Human Rights Defenders ku isi arashima ko umukozi wabo yarekuwe agasabahanira agateka kazi na muntu yuko boreka kugirirwa iterabwoba mu Burundi gutyo bakabandanya akazi kabo ka misi yose n'ubunyene twumvirize Jimmy Roigan
muri rusange nuko abahanya agateka ka muntu bokora akazi kabo badakubagugwa ataterabwoba icyo nicyo gihambaye ubu turahimbawe nuko Aloïs Bidegembya ashobora gusohoka igihugu akabandanya urugendo atazindi ngorane
Jimmy Roigan muhuza bikorwa mwishyirahamwe Frontline Human Rights Defenders akaba yasubiwemo mu Kirundi na mugenzi wacu Eddie Claude Nini Nahatswe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
turabandanya makuru twabateguriye nkuko naye nababwiye mu ntango zano makuru itanga y'imihoja Jacob Zuma yahoze arongo igihugu cya Afrika y'Epfo ngo rizoshira ahabona ibitari bike ku bunyonyezi yagiranye na Petero Nkurunziza arongoye Uburundi muri kino gihe ibyo bishikizwa na Dr. Alphonse Rugambara yahoze arongoye umugambwe MSP Nkinzo atanga karoro ku ishyirahamwe Samancor bivuga yuko iryo shyirahamwe ryari rongowe na Jacob Zuma naho nyene atariwe yagaragara mu mpapuro twumvirize Dr. Alphonse Rugambara
ubwa mbere icyo novuga nuko haja iyo ubucuti hagati y'ibihugu bibiri buhagarikiye cyane cyane ku by'ubutunzi iyo niyo rebellion yasabye imfashanyo ikayironka ku gihugu kinaka mumenye ko muri icyo gihugu bagerageza kusubiza ibyo baronse rero twibaza yuko hari amasezerano yagiye hagati ya President Zuma na CNDD-FDD gira ngo bayifashe ishike ku butegetsi igikuru n'ikijanye ni vy'ama concession y'ama mine i Burundi ko bishobora kuba byaragiyemo turazi aba babikurikirana nko muri Olicom baravuga societe Samanco n'ibindi mugiye kuraba mu bitabo bimwe bimwe bivuga iyo societe urasanga yuko ari Zuma ari abantu bamwe bafashanye bamukikuje bari muri ayo ma societe
ndero zabitandover
andover resources niyo yatanguye ntabwo yari abazuma mugabe iyo barayikuye muri ivyo bazana yani ma societe Zuma yarimo andover resources yari yabandi abanyabumbe Afrika yepfo nawo nyene bagize ico batanga kubari babikutegeze muri ico gihe navyo nyene birazwi agi igihugu kitashoboye kuraba neza ibintu byacu abo hanze barashobora kubigiriramwo agakiriro kurusha abarundi
Dr. Alphonse Rugambara reka ganira na mugenzi wacu Patrick Mitabaro ikana Gabriel Ufyirarongo ishirahamwe Olicom gihaye kugwanya ibiturire mu Burundi aremeza yuko Samancor yamyifitaniye ubucuti budasanzwe n'umuryango wa Petero Nkurunziza atanga karoro k'imodoka iryo shirahamwe ryahaye umufasoni wa Petero Nkurunziza imodoka yagugwa ibitagenda twumvirize Gabriel Ufyiri arongo ishirahamwe Olicom
nihagemwe igiturire kuko tubibukije gatoya umuntu yitwa Danko Konkar n'umuntu yaserukira ishirahamwe yitwa BMM International hamwe n'igitwa Kermas Limited baciye bumvikana kugira ngo bashireho ibitwa BMM mugabo cyane cyane bivuye ku kintu bita Samancor murabizi neza yuko yari yatanze ikintu bita ngo ni modoka ishi hafi ibihumbi majana nane by'amadolari mugabo haheze umwanya muto tuja twumva mu namashikirangaje ngo heje kwiga guca kintu cyo guha Samancor kuyiha icyo kintu bita jizmaminye no kuvuga aho bazokwimba ubwo butare bwa nickel ivyo rero mu ishyamo rikome n'ukuri twabonye kumengo ni giturire cigendera kandi tukabona yuko abantu ba Afrika y'Epfo batari baki babigiyemo mu Rwanda ko twaravuza market atari make turavuga ibintu bitari bike turavugamwo n'indege turavuga ibintu byinshi cyane arico gituma twebwe tuvuga tuti birakwiye kutubera akaroro kuko burya igiture cyamari giturire hanyuma ibintu by'abanyagihugu cyo bavyiza rera abantu bagiye baririnda kuko burya hari ibintu bigoye umuntu akora ry'ibintu z'abanyiki kubagowe ntibihera gucyoye
turangirize ano makuru kuri aya makuru yerekeye akama gategwa n'abakenyezi kuyandikisha ku nguvu kwa kamafaranga agasakisaki kandi ku nguvu kugira ngo byizwe shingiro rihinduke ku nyungu za Petero Nkurunziza ngo ntagateka biha igihugu cy'u Burundi kiretse ko kibandanya ciyambika cyayi makungu ibyo bishikirizwa n'umuhari w'abigemeye n'abakenyezi baranira amahoro mu Burundi aho Godanse baza yabandi wo muri uwo muhari asaba abarundi n'abarundikazi kutaba abaja b'ibyiyumviro bitukisha twumvirize umufasoni Godanse baza yabandi
Ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, iby'akarere ka Afrika y'ubuseruko, eka benshi mu bajejwe imigenderanire y'ibihugu, bivugira bati Burundi na marame, ibintu byarasubiye mu buryo. Icyo tuzi tweho, nuko ubukoko n'ubugizi bwa nabi bw'intwaro y'igikenya ya Bujumbura, bitakigira urugero. Mu gihugu cyose, abanyagihugu bamaze izindwi zibiri ziheze, mu iterabwoba ridacureha. Abarundi ntibari biteze ku bihugu bibanyi bigenzi byo baye sindabibazwa indorerezi ntirumve ko gohindi Burundi bigahindira kurugi akuzuye ntibamurika birazwi biraboneka intwaro yiganje Burundi n'abasavyi bayo barakobeje mu gufata kugakanu abarundi ngo biyandikishe ku ngubu muri amatora nk'izi ya marere yibwirizwa shingiro yimirije mu kwa gatanu kutiyandikisha muri aya matora canke kuzotora oya vyahindutse icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu ububisha bwo guhana no guhasha Barundi, barundikazi, bene wacu. ayo batubodehera ko z'amatora kuko nta gucagura hagati y'iki na kiriya birimwo. Gutegekwa kwiyandikisha ku nkoni no kudutesha agateka ubuntu na karanga kacu. Saho turi rero kuko tuzi neza ko tudashobora kuganzwa no kuneshwa n'ingimba n'iterabwoba. Barundi, barundi kazi, tubahamagariye kugaruka guhanuza wa mutima nama wacu. Nitwemere kuba baja bivyumviro n'inyigisho z'agatukisha. Ubuntu bwacu, ukurinda no kumira kuco twemera biturarikira kurondera bwa Burundi bwikukira bugahagarara bukabegwa mu babwo no mu makungu. Kubera ubwo ari bwo Burundi butubereye, n'uburenganzira bwacu bwo kubahuka, tukemera guhakana no guhakanira uwo wese ashaka kuduhushisha mu kumubwira twese tuti oya.
Nikori yo nkuru rero duciye turangiriza ko ana makuru twari twabateguriye. Turashimiye mwebwe mwese mwari mwaduhisemmo. Turashimiye Jospin Uwimana yatumye ano amakuru abashikira. Mnaze kugira ibihe byiza.